Nzamba.
Nzambi la samirana.
Kaze nchuti namwe abakunzi ba radio Nzamba azateka kawe makuru yo kuri uyu wa 2022 ndamukiza umwaka wa 2021 byane nkuru nziza nije ngiye kubashikiriza no makuru agiza n'ingingo nkuru zikurikira. Amakenga ni menshi mu Barundi bateshejwe izabo bo mu kigwati cy'Iburaza mu ntara ya Gitega, ibyo akaba ari amajambo y'iteragoba yabateje intwaro avuga ko ikibanza barimo kigomba kubakwamo ibitaro vya commune. Muri ano makuru muraza kumva ko abateshejwe izabo bo biyamiriza iyo ngingo ibakura mu vyavo. Mu bijanye n'ubutungane, umugujejwe gutasura amasasi y'amatongo n'andi matungo CNCB uratanguye gutahura ko abasangwa bakwiye kubahirizwa mu vyabo. Muri ayo makuru turakubitira mu ntara ya Makamba, aho uyu mugwi watanguye gushyira mu ngiro ingingo yo kudakura mu matongo abasangwa. Murabyumva nayo mu bijyanye n'ubutunzi ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira Abarundi ngo bahindure ingendo kugira ngo bashike ku iterambere rirama, bisaba ko urwego rw'ubutungane rusubirwamo kugira ngo ukujye ibiturire bihashwe. Mu mpera z'ano makuru murabyumva urongoye Parseme ahasaba Abarundi bose guhindura ingendo mu kurwanya ibiturire. Kazi abateshejwe izabo baba mu kirwati ya Kiburaza mu ntara ya Gitega bafite ubwoba ko buca abirukanwa ku nguvu. Ingo zitangwa n'abajejwe intwaro ngo nuko ico kibanza barimwo kizokubakwamwo ibitaro vya komine. Insiguro abo bateshejwe izabo babona ko zidafashe mu gihe umugwi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu wari waje ubwa mbere kurondera ikibanza kizokubakwamwo ivyo bitaro ata ni metero n'imwe y'ico kirwati wari wabonye kwizokorwako. Inkuru tubaza umugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Nkuko amakuru ava ngahi uraza bimenyesha vyose vyatanguye inyuma y'urugendo rw'umugwi wo mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Uraza hari mu kwezi kwa cumi k'umwaka uheze. Intombero ngo yari kurondera ikibanza kizokubakwamwo ibitaro vya komine mwishirwa mu ngiro ry'umugambi w'umukuru w'igihugu utegekanya ibitaro ku ikomine yose bigiye kubakwa muri ico kirwati.
Yaratanze abafito ku makomine yose mu Burundi, hanyuma yari komisiyo de suivi baje rero mu ntango z'ukwicumi baca babereka haruguru ya Centre de Sante aho hari espace nziza cyane kandi bagiye bahashinga. Rero komisi ivuga iki kibanza twe turabona yuko nimba gikunda mufatanye tukabigisha.
Ababo muri icyo kigwati cahavuye citwa icy'amahoro batangaye babonye inyuma y'amayinga make bamwe mu bajejwe intwaro bo mu mugambo wa CNDD n'imunira kure baciye batangura isekeza ryo kumvisha abo bateshejwe izabo bo muri iyo site ya Buraza ko bohava bagasubira mu mitumba bakavuga ko byahindutse ivyo bitaro bigiye kubakwa muri ico kigwati.
Niyo baciye rero baganiza ayo manama adashoboka yo kugira ngo bafute mu mutwe ivyo oye abo ba mbere baje bakinye kugira ngo oreye kubaka haruguru acaje hepfo aho hepfo niho hacahera site kimwe inzu nyinshi ku buryo abantu twoba tujya mu bibara tubi benshi cyane.
Naho biruko muri abo bagiye gusamburirwa ngo harimwo abafasha amadeni mu mabanki kugira ngo bubake inzu zikomeye nk'uko ayo makuru yahawe Radio Nzamba abandanya abivuga. Amabati 200 gusa ku muntu wese ari muri icyo kigwati akaba ariyo yategekanijwe nako kagwi kugira ngo bose basubire mu mitumba bavuyemo. Abo bateshejwe izabo basaba ko iyo ngingo yohagarikwa kuko atayini ntumbero isise atari kubirukana ku nguvu muri icyo kigwati cha Buraza. Uruganda rwa Radio Nzamba rwagerageje kurondera mustanteri wa komine Buraza turamukena. Mwamenya ko iyo site y'abateshejwe izabo y'Iburaza yashyizeho umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 1993 inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'indyane zakurikiye. Muri kino gihe ikaba ibarizwamo imiryango y'ababa 500.
Ku bwa Vitare Nshimirimana arongoye urunani Forske rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike, umugambi w'iterambere wose ubanza kwigwa kugira ngo ntuhungabanye umugwi w'abantu abaribo bose. Leta ifatiye ku vyaranze akahise k'abateshejwe izabo yorondera handi ho kubakwa izo bitaro ikareka kubatoteza umviriza Vitali Nshimirimana
turazi yuko mu makomine menshi y'igihugu harabaho ibikorwa by'iterambere bwa bikorwa by'iterambere ntibashobora kubyiyumvira mu gihe biza gutosekaza biza guhungabanya umugwi w'abanyagihugu muri iki gihe rero twibaza yuko bidakwiye yuko baza kubaka ibitaro iburazaho ahari ikigwati cy'abatesheje zabo mu 1993 mugabo turazi neza yuko iyo komine ya Buraza cyo kimwe n'andi makomine menshi yo mu gihugu bashobora kuronka ahandi yaba mu bitara bya leta cyanje abo bagize umugambi wo kubaka ibitaro bagaheza bakagura amatongo cyanje bakimura abandi banyagihugu mugabo ntibahere kuri aba banyagihugu kubera bazi yuko bahuha bazi yuko ara bateshejwe zabo ntibabe ari bo ba mbere bahera ko kubagatotezo benshi bagizwe n'abatutsi bacitse ku icumu igihe bahigwa buhongo bivanye n'umugambi wo kubahonya wakurikiye igandagurwa rya president Melchior Ndadaye kubwira rero abantu nkabo ngo basubire ku mitumba iyo baje bava ni ukuvuga yuko ubwa mbere hoho uba ubarungitse ahantu habatuntuje
umugwi wa Sentebe ujejwe gutatura amatasi y'amatongo n'andi matungo watanguye gutahura ko abasangwa batobandanya birukanwa mu matongo iyo ngingo ikaba yatanguye kuja mu ngiro mu ntango zinundwi turimo mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake izo bikaba bibaye inyuma yaho mu ntara ya Makamba abanyagihugu bagararije ingingo zifatwa n'umugwi Sentebe abo basangwa abagasaba ko iyo ngingo yoshirwa mu ngiro mu makomine yose agize iyo ntara ido nido na Haure Nkengurutse
nkuko byemezwa na bamwe bamwe mu banyagihugu bo muri komine Nyanzarake ngo mu Sentebe waramaze gutahura ko abasangwa batobandanya birukanwa mu matongo barimwo abanyagihugu bemeza ko iyo ngingo yatanguye kuja mu ngiro mu ntango y'inondwi muri komine Nyanzarake iyo ngingo ikaba yafashwe mu gihe abasangwa bari bamaze igihe biyamiriza abagize uwo mugwi ku mitumba itandukanye iyo umugwi ugiye gushira mu ngiro ingingo zafashwe abo basangwa bakaba baba bariko biyamiriza abahungutse baba bagomba kwigarurira amatongo n'ayandi matungo nkuko ayo makuru abandanya bivuga abo bahungutse ngo bahora bakorana na bamwe bamwe mu mugwi Sentebe bagasubiramo ingingo zafashwe n'imigwi yabikoze ubwa mbere aho abahungutse n'abasangwa bagabura kabiri kuri ibyo ngo hiyongera ko abahungutse batanga ibiturire kuri bamwe bamwe kubagize umugwi Sentebe ugasanga bamwe mu bahungutse bahabwa amatongo y'umurengera ku mitumba itandukanye abandi nabo bakabakorana na bamwe bamwe mu bajeje intwaro bakabaha amatongo bidakurikije amategeko ntitwashoboye kuronka ku murongo urongoye umugwi Sentebe mu ntara ya Makamba kugira ngo atubwire byinshi kubijanye n'ivyo abanyagihugu bavuga kuri uyu mugwi
arakoze mugenzi wacu Haure Nkengurutse ibarabara ry'igihugu nimero zitatu ntirirengana neza kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu gace ka Rukonwe muri komine Mabanda intara ya Makamba abiyunguruza n'amamodokari manini manini bakaba abatakoze nk'uko vyahora bagasaba ko urwego rujejwe amabarabara rwo kwihutira kurikora n'inkuru ya mugenzi wacu Josine Ikaze
umusozi niwo wururukiye muri iryo barabara ry'igihugu rigira gatatu nk'uko bivugwa n'abarikoresha misi yose uwo musozi wamanukanye n'ibivu byinshi n'amabuye watumye ridashobora guhita nk'uko babandanya babivuga abakoresha amapikipiki amakinga canke imodokari ntonto bitavwa tuyo mu gifaransa baragerageje gukura ibivu bikeya bica bituma bashobora kurengana ariko bigoranye cane amakuru atangwa n'abadereva basanzwe bakorera akazi ka misi yose muri iryo barabara bakabamenyesha ko kuri uyu munsi bitaboroheye baba abava muri komine Mabanda baja Inyanzarake canke Inyanzarake baja Imabanda amamodokari manini manini yoyo akaba adashobora kurengana. Ico gice c'iryo barabara cononekaye ciyongera ku kindi gice co muri komine Inyanzarake cane cane kuva muri zone Mukungu gushika hafi muri komine Kabonga. Abarongoye intara za Makamba na Rumonge bakaba barashitse kuraba ico gice kuri uyu wa kabiri bafise amakenga ko rishobora gucika umwanya wari wo wose. Consolateur Nitunga harongoye intara ya Rumonge ati ntaworinda ko ryugara ahubwo urwego rw'igihugu rujejwe amabarabara go rikora vyihuta.
Kibazo yuko bwa mbere batazoteba kama ruteye tuyibaza yuko tugatera abumva kandi twazi yuko batazoteba kuraba ikiba kirakozwe kugira ngo ruja n'uruza muri no barabara rushobore kubandana nkuko rwahora ko turifuza yuko ibyo kugara rino barabara rifikiye akamaro intara zacu igihugu cacu kambere n'ibindi bihugu bihakoresha turifuza yuko tutoshikaho ingingo ifatwa yuko yugagwa rero tugasaba nkuko bamye babanguke kugira ngo bashobore gutanga inyishu ibereye.
Abakoresha iryo barabara bakaba bakoresha hafi amasaha abiri kugira ngo bashike Inyanzarake bavuye muri Rumonge ibirometero birenga gato 50.
Inzamba.
Hari ibigori vyoba vyinjizwa mu kinyegero bivuye muri Tanzania bijanwa mu makomine yagiteranye na Muyinga. Ivyo bikaba bikorwa n'abadandaza bamwe bamwe bo muri iyo ntara ya Muyinga nkuko amakuru atandukanye aba muri ayo makomine abiri avyemeza ngo ivyo birateye amakenga menshi abarimyi b'ibigori batinya ku mwimbo wabo ushobora kutagugwa neza. Iyo nkuru tuyibaze Alice Akimana.
Isekeza ryatunganijwe na leta ryo kugura umwimbo w'ibigori ku barimyi bo mu ntara ya Muyinga ngo rirashobora kutagenda neza aho ni cyane cyane mu makomine ya Muyinga na Giteranyi kubera abadandaza bamwe bamwe bo muri aya makomine binjiza intete z'ibigori mu mpisho zivuye mu gihugu cya Tanzania. Izo nete ngo baca bazishorera mu bibanza biriko bigurirwamo umwimbo w'abanyagihugu nkuko abo barimyi bavyemeza. Ibyo ngo bikaba bimaze iminsi biba aba badandaza ngo bakabesha ko ari byo bimbuye. Ubwo rudandazwa rw'amagendo ngo rukaba ruteye amakenga abarimyi bafise umwimbo w'ibigori ko bazohava batagurirwa umwimbo wabo kubera ibyo bigori byinjira biva hanze y'igihugu ngo bije kudandazwa ku mafaranga leta yageneye abarimyi b'Abarundi. Kubwa abarimyi ngo naho amafaranga yo kugura umwimbo atokena ngo ashobora kwibonekeza ubukene bw'ibikoresho byo gushinguramwo uwo mwimbo n'imifuko n'ibindi. Abadandaza ngo bakaba biruka inyuma y'urwo rudandazo rw'amagendo kumva yuko babigura amafaranga makeya ari hagati y'amajana 250 n'amajana 300 y'amafaranga y'Abarundi babishikanye mu Burundi ngo bagaca bigurisha ku giciro cashinzwe na leta c'amafaranga amajana 680.
Abanyororo bazore kugwa mu kigongwe cy'umukuru w'igihugu intonde zabo zamenyekanye kuva kuri uyu wa kane mu mabohero amwamwe abisanze ku ntonde harimo abagirizwa kuja mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza hamwe n'abagirizwa ibindi byaha ariko imanza zabo zaciwe. Inkuru tubaza Nadine Muhorakeye.
Kuva kuri wa kane ku mutaga ni habanyororo mu ibohero rya Gitega, ibohero rikuru rya Bujumbura bita Mpimba, aho mu ibohero rya Muramvya amabohero y'abagabo ay'abakenyezi n'abatarakwiza imyaka 18 niyo mu ntara ya Ngozi hamwe nabo mu ibohero rya Muyinga basomegwa intonde z'abanyororo bagiye kurekugwa bivuye ku kigongo bahawe n'umukuru w'igihugu. Kuva kuri wa mbere w'indwiza amasoka radio Inzamba gateka kawe muri ayo mabohero avuga ko abisanze ku ntonde benshi arabagirizwa ibya bisanzwe ivyo bita mu gifaransa crime de droit commun bamwe mu buyamirije ikiringo cha gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza hamwe n'abahoze arabasirikare n'abapolisi bagirizwa ivyaha bitandukanye bifitiye isano n'ivyaha vya politike ariko baciwe imanza zikaba ntabanduka. Bamwe mu banyororo batisanzwe ku ntonde kandi bari mu migwi imwe n'abarekuwe nk'uko ayo makuru abandanya bivuga ngo nuko benshi imanza zabo zitigeze zitera imbere mu butungane bamugasanga bamaze zirenga itanu barunguruje imanza zabo ariko nizigere zihamagarwa mu butungane ngo ziburanishwe byari bitegekanuje ko abazorekugwa bava muri ayo mabohero bahabwa inyigisho zo gukunda igihugu no kwigishwa ingene bazobana nabo basanzwe mu buzima atari ubwo mu mabohero ariko kugeza ku muhingamo wo kuri uyu wa kane izo nyigisha henshi ntizari bwatangure bari bakiriko barahamagara abari ku ntonde z'abazorekurwa kuri uyu wa gatanu bitegekanijwe ko izo ntumwa zo mu bushikiranganje bw'ubutungane zizogendera amabohero ya Bubanza, Bururi, Rutana, Rumonge na Ruyigi. Dufatiye kuri ico kirangaminsi abambere bikaba bitegekanije ko bazotahuka iwabo kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2026 ndamukiza itegeko ry'umukuru w'igihugu itanga ikigongo ku banyororo barenga gato 5,000 rikaba ryari ryatewe ku mukono ku wa gatanu ntwara nte uyu mwaka.
Urakoze cyane Nadine Muhorakeye. Tukiri mu by'ubutungane urwego rw'ubutungane n'izindi nzego ziri mu gisata cyo kurwanya igiturire zitegerezwa gusubirwamo mu ntumbero yo guhasha igiturire mu Burundi. Ibyo bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira Abarundi ngo bahindure ingendo. Akavuga ko n'Abarundi bakwiye guhindura ingendo bakigishwa inyifatire babereye yo kurwanya igiturire cyane cyane abagenwa mu mabanga y'igihugu. Faustin Ndikumana akaba yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gihe yararamutse ashikiriza intererano leta ku bijyanye no kurwanya igiturire. Tega amatwi Faustin Ndikumana.
Mu gusera amateka rwanya igiturire cyategeko rigasubirwamo ibyasabwe byose bikajamwo kugira ribitegeko kabisa rihasha neza ako karanda. Ikindi mu gusubira mu butungane hari ingingo nyinshi zabuvuzwe ko kuba ubutungane bugasubirwamo hari ingene abamagisa binjizwa ingene bakora ingene baronka ubusho ingene za institutions zikora ingene bizanzego za haute cour de justice canke ingene za cour supreme zikora bigasubirwamo kugira ubutungane bushobora kuronka ubwigenge bwongere ba controlling bariko burakora nabwo ingene rero zanzego bijeje kugwanya igiturire za cour de compte zironka ingufu zikwiye bagasubiza ya ibindi bya mission jurisdictionnaire yuko cour de compte ishobora kumenya ikurikirana ahabaye ubu igitugo kunyonera amatungo y'igihugu. Ikindi ni uko ategereza gusubiraho ari brigade rwego rukomeye rwoza arakurikirana gutohoza abajyanye n'abanyuruza amatungo y'igihugu canke ibyaha bijyanye n'igiturire ingene ibiriko biragenda kuko bisaba uburyo bwinshi n'ubumenyi n'ubuhinga bwinshi. Ikindi gikomeye n'ingendo abantu bategereza gufata bagahinda icyo bita prevention kugira igiturire gisubire kugabanuka. Ubwa mbere bijya byo kwerekana amatungo imbere yo kwinjira amabanga no kuyasohoka, uwo ubona to bishobora bagira mushinga amabanga akareka kuyajamo akajya gukora utwiwe. Kugira kabiri ni ukugabanya ibyo bintu cyangwa bakabuza ibintu by'ubugaruke. Usanga abategetsi baronka usanga bushaka kujamo ibintu byo kugira ababutanga bashaka gushika ku yindi mvo, ugasanga bimwe bakamoto kabe n'iz'igiturire ushobora kugati cyane ndi mutegetsi kanaka nije nca nije nca niha amasoko ahondi ibintu nkabe n'ivyo cyane yo kubika amahera mu mazi utezoriza bakayakura muri siku y'igihugu bakaja kunyegeza amamiliyoni n'amamiliyari mu mazi.
Foste Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme. Ninongaha rero dusozereye amakuru Radio Inzamba agateka kawe ayabateguriye. Mwakoze mwese mwadukurikiye. Bagenzi bacu bayatororokanije nabo nkaba ndabakengurukiye cyane. Diane Nkurunziza nayabashikirije nkaba ndabifurije kugira ibihe byiza aho murereye hose muranigwe mu banyu no mu byanyu.